Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mahoro nshuti bakunze muri komuna twumviriza ni Diane Nahazo yabaramukije hano muri studio ya 18 bimwe bimwe mu byo twabateguriye uno munsi.
Kuva mu mwaka w'ejo uruzuga rwaraceye niyo ngo aratangira kubonekera kugira rero ni isaha umuntu n'umwe ni murimo utononikaje yewe cyane kubera ikigori cyari mu bintu byingira kamaro ku banyagihugu ni kibazo imirimo yose yaragiye umurimo waratikiye.
Unumwe mu banyagihugu atungishijwe n'isuka muri komine Bukemba y'intara ya Rutana ni mu gihugu cy'u Burundi avuga amakenga afise kugakoko kitwa impongwa kateye imirima itari mike muri iyo ntara. Ibyo turaza kubigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu tubafitiye n'ibiriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko mbanze ndababwire muri make uko yamenyesha makuru 21 aribo bishwe bari mu kazi kabo ka misi yose mu mwaka wa 2017 mu gihugu cha Afghanistan. Ibyo bishikirizwa muri raporo nshasha yasohowe ejo n'ishyirahamwe NIA ritegamiye leta ya Afghanistan imigwi itatu harimo na leta ya Afghanistan imihari y'iterabwoba hamwe n'imirwi itwaje ibirwanisho itabifitiye uburenganzira nibo biregekwa ko ubwo bwicanyi. Ibyo byashikirijwe na Abdul Mujib Kelwatagar arongoye ishyirahamwe NIA risanzwe ritavuga risanzwe ridakiranira ivyicaro vya politike muri Afghanistan. Amashirahamwe aserukira abakozi ba leta mu gihugu ca Chad ejo yahawe urwandiko rwo kuyamenyesha ko imishahara y'abakozi izogabanywa muri uno mwaka wa 2018. Bavuga ko hasigaye ko umukuru w'igihugu atera umukono kuri iyo ngingo igamije guhangana n'ibazo by'ubutunzi ico gihugu kirimwo. Abakozi ba leta ku ruhande rwabo bamenyesha ko mu gihe leta yobishira mu ngiro bazoca bihereza amabarabara nk'uko bishikirizwa na Gunugu Faima Kamfala umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu gihugu ca Chad. Abasirikare ba Nigeria bagera kuri 30 gushika ubu nta wuzirengero ryabo inyuma yaho baterewe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ku kirindiro cyabo muri leta ya Yobe ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Amakuru atangwa n'umusirikare w'intwazangabo watashimye kumenyekana havuga ko ico gitero cyabaye mu mpera z'indwi buca haba Noheli cyahitanye abasirikare batanu. Harasigura kandi ko batazi neza ko abo basirikare boba barahunze canke bagizwe imbohe na Boko Haram. Ico gitero cabaye mu gihe uwo muhari w'iterabwoba wiciyemo imirwi ibiri idaca n'uwaka wongereje ubwicanyi mezi abiri aheze. Ibitero hamwe n'imitego y'urutavana ko kuva inyuma ya Noheli perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari n'ijambo yashikirije yifuriza abanye Nigeria umwaka mushasha mwiza wa 2018 yavuze ko agiye gusezerera Boko Haram. Araheze kandi imyaka ibiri wenyene avuze ko uwo muhari ivyawo byasa n'ivyaheze. Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kurubuga rwa internet yacu ariyo @akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com no kurubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika. No musi rero duhere gato muri ntara ya Rutana neza na neza muri komune ya Bukemba mu gihugu cy'u Burundi havugwa gakoko kitwa impongwe kateye imirima y'abanyagihugu ngaho mu Rutana. Amakenga ni menshi kubabeshejeho n'isuka. Muravyumva mu nkuru menyesha makuru wacu Alain Virankunda ngaho mu Rukemba.
ako gakoko kameze nk'inyo kaja hagati y'amababi kagatuma ishami ryogiye kubigori rivunguka rigatobagurika nk'ukumengo byo bajyacumiswe ishinge uravye hejuru y'ishami ahaje udusage ishami rirabura rigatuma ishami ry'ibigori ribimpagusa niribe rigihetse ikigori na kimwe abanyagihugu birimizi bakaba batekewe n'ubwoba nuko ako gakoko kariko karatikiza imirima yabo n'imirangeza Fideli numwe muri bo
urabona ubukoko ubutegwa n'izuba ubukoko babwica imongo izuba rero ryatse ubwo bukoko buca bwanduruka bugacha butera mu bigori kuva mu mwaka w'ejo uruzuba rwaraceye niyo ngo aratangwe kubonekera kugira rero ni isaha nta muntu numwe ni murima utononekaye yewe cyane kubera ikigori cyari mu bintu cingira kamaro ku banyagihugu iyo byeze n'umwana arajya akajyama mu gihe rero bibuze kubera iyo ngorane umva ni kibazo imirima je yose yaragiye umurimo waratikiye
abanyagihugu birimizi bavuga ko bacitse intege z'ukubandanya uburimi bw'ibigori kuko bigwara ntibamenye uko botuza iyo ngwara y'impongwa Joashe Minani ati inzara igiye kwinjira mu miryango yacu
dufite ubwoba kuko twatiye kubera bizoba tugira ibicuruzwa n'inzara kubera imbuto tutayindi tworonsura kuronka dutere kubera dufite ubwoba bwinshi cyane kubera ibintu twaba twararimye byinshi byaragwaye twaratwizeye yuko nyine twofungura niyo bizoba ari inkuru nyine zikoma zigwara kubera ibikoko no gupoma twarapomye bimwe bimwe biranga no gupfagura ukuntu babafasha badufashe kugira ngo imfashanyo nziza zitaza kubera icyo twarimye cyatemye
abanyagihugu bagatabaza ababijejwe gukora ibishoboka kugira ngo gatuzwe Ronse Nduwimana ni kwa saba
nuko mbona ko izi nkongwa zamaze kuba ndahase ubuhinga buriho bw'imiti mugabo naho babivuga ngo abagoronome barabijejwe iriho nayo tubona kuko iyo buburyo leta yabona ko bimeze uku kukwira bibona ibivuga ati basi je wabantu ntanga imfashanyo y'ubumuti tubarondera umuti ushobora kwica ubukoko nk'ubuvige imburi yabaye nge bagapoma bagaduha umuti wo gupoma ibigori n'izi nkore
niyo ndiva bashikira ngaha gupoma
reka nta n'umunsi n'umwe nikirimo mu mirima y'ibigori nta kigira kibaho ayo mahera naho waza kuyaronka ntubone naho yigurira none umaze kubona ko na bose baba bibona mugabo bakanuma bakavuga kwiyongwara tamuti bakavugira ngo ugenda kurondera hari n'igihuronka ubukene ukabura ayo mahera yikuza kugura uwo muti wa muri muco gupfa
musaba ko botabara
yego bakadupomera bo bakoze
abajejwe intwaro muri iyo komine ya Bukemba kuri ico kibazo bemeza ko uburyo bwo kuyigwanya buhari kandi ko bukwiye ico bikoze batumirira abanyagihugu kwitura abajejwe indimo mu mitumba kugira ngo baronswe umuti wo gupompa Salvatore Emerusenge ni mustaneri wa komine Bukemba
ubindi gihugu haramadministratura yuko ibigori kubera kazi bayo karakaringwa rigabifata rero cyo tumutse kuvuga n'abagronome hari imiti isanzwe itekanijwe kuri iyo ngwara icyo ibigori ababonye yuko ibigori byafashwe n'iyo ngwara ariko aritura abagronome bwe babasho baronse iyo miti kugira bashobore gupompa imirima yabo twebwe batwituye iyo babonye ingwara mu mirima yabo baradushikira akatubwira kandi twabereka inzira bacamo kugira bashobore kuronswa imiti y'ugupompa ibyo biterwa bya agronome na cyane kuba arimo bafite n'ubumenyi babwira imiti bashobora gupompa imirima yabo ibigori niyo dusanzwe n'umukomoso wacu muri komine Bukemba abene igihugu hanini yabatunzwe n'uburimyi ari nacyo gituma rero iyo imirima yabo ifashwe n'indwara ugira uruhombo rudasanzwe kuri uwo wese abona yuko umurimo utameze neza tuba musaba yuko yoshikira agronome akamwereka umuti ujyanye n'iyo ndwara ifata ibyo biterwa
uretse imirima y'ibigori imaze gutegwa n'ako gakoko k'impongwa abanyagihugu bafise ubwoba kandi ko imirima y'ibiterwa mbumbarugo nk'ibiharage amateke hamwe n'ibijumbu ishora kuzofatwa aha bagasaba bajejwe uburimyi kwitwararika gukinga kare cyane cyane mu kubigisha uko bogwanya mwene ubwo bukoko bw'amabutera ibiterwa mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
uno munsi isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inyandiko ikoresha abatabona mu rurimi rw'Igifaransa bita Braille mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yanyarukiye ku ishuri gitiriwe umugabikazi w'ubwitonzi ni mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi gucyo havugana na bamwe mu bana batabona neza reka twumvirize inkuru yaduteguriye
abana bagendana umuga bwo kutabona ku ishuri gitire mugabe kazi ubwitonzi byahora gitwa CND bigana n'abana babona abo bana batabona bigakoreshejwe inyandiko y'abatabona bita Braille mu rurimi rw'igifaransa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iyo nyandiko ushitse kuri iryo shuri hakunda kubura impapuro zikoreshwa muri iyo nyandiko cyane zikaboneka zitebye ivyo biri mu bituma abo bana basa n'abasigara inyuma kuko bigora kwimura ivyigwa aba ni bamwe mu bana bagendana umuga bwo kutabona biga ku ishuri gitiriwe mugabe kazi ubwitonzi
nimeze kuri impapuro tugira ko bo byatanguye kera nubwo ko igice gitanguye haciye umwanya muto gishatiratangura guhera mwama nk'ama interrogation n'amanote vraiment n'amanote menshi tudafise amanote kandi tuzayaronkanye bako baragerageza nyine kuntu abajeje kudufasha kuyandika bo bigenza nduci ugeranya nubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari nk'uturaza tukagira ikute gusa ku matwi abandi baranota amanote mbwa nk'utubwira tuzoyaronke cyasa nk'uho tuyaronka tube turayiga mbwa nk'uko tuzoyaronka dutebye
kenshi iyo bageze gukora ama interrogation twebwe turorera mu bandi gucyo ntidukora iyo bishitse naho dukaboneka duke duke iyo biyarangije ngo dukore usanga quantité y'amanota bayo menshi cyane ugasanga turiko turiga ukoresheje ubucoke bwinshi cyane kandi aho nyine ugasanga uriko urakorera guhomba
Patiri yari yasakuba rongo iryo shuri aremeza ko impapuro za Braille zitoroshe kuronka
kuvyerekeye izi mpapuro bakoresha ni impapuro zimwe novuga nti zimvye iyo bita papier plastique canke brayo ni impapuro zizimvye zisaba uburyo bwinshi ku buryo hamwe zikenye twige atanaho twokwikora ngo tuzironke izo rero tuzihabwa kumure tuzihabwa na n'ubushikiranganje butujejwe hanyuma rero hari ibindi bita papier en carton izi rero zirashobora kuboneka ino mugabo zirazimvye zazinze ku buryo hamwe zikenye ishuri n'iryo vyishoboza ngo zije kuzironka izi rero nizo zikunda gukena ariko gituma usanga turi inyuma kuko zitabonekera ku gihe
ikindi kibazo abo bana bafise nuko aba bafasha kwimura ivyo vyigwa babishira mu nyandiko ya Braille ari bake cyane bikabasaba gukoresha umwanya munini nkuko vyemezwa na Padiri Elias Akubu
kubwanga ingo ishuri imwe imwe novuga ni iyo gihe kuba ifise umwarimu kuvuga umu encadreur cyangwa umu accompagnateur wabo ashobora guhindura zinyanyandiko aka kugira ngo ashobore gutegurira ayo manote nk'abana 10 basanzwe bari mu ishuri aba ajejwe mugabo turashobora gusanga hariho ishuri atawuhari bigaca bigora rero ingene abo bana baronka baheza bakaronka ayo manote
Uratse cyo kibazo cy'ubukene bw'ibikoresho bikoreshwa n'abana batabona muri rusangi Patiri Sakubo Elia avuga ko abo bana bari ko baratera intambwe
abana rero bariko bariga neza ariko rimwe na rimwe ntihabura uducamo tugorana ko ibikoresho bitagenda biraboneka na cyane cyane kubonekera ku gihe cyasanga rero ivyo biradindiza ubumenyi bwabo aho nari kumvuga ku cyane cyane ko bagendana umugabo kutabona kuko nibo bavuga nti bisaba uburyo bwinshi bwa mbere bisaba abakozi benshi bashobora guhindura izi nyandiko zisanzwe bakazihindura mu nyandiko abatabona bashobora gusoma ariyo rero nuvuga ni kuhindura abaya muri kwa rurimi rwabo ntuze Braille muri ya nyandiko ya Braille ahandi ahandi tubona yuko ivyo bigiye mu buryo turabona yuko abana bashobora gutera imbere
kuri iryo shuri rya CND hari abana 28 bigana bene ubwo bumuga bwo kutabona bakigana n'abana babona mu mugambi bise uburezi budakumira igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusura kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com bagenda ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mukanya nibiko biranugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bi biranugwa nugwa kwari
eka nibihu
ngo nibihu akari na vyikomeye
ndakubiye kwa tarifu
nivyo
nivyo
eka sivyo
ehe dupingi
utangiki
ne mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshi zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Uno musi imwe mu nkuru iriko iraca ku mbuga ngurukana bumenyi twashimye kugaruka ko hijanye n'ingingo heruka gufatwa ku banyeshuri bananiwe ikibazo ca leta mu gihugu cy'u Burundi kibaho urenganzira bwo kuja muri kaminuza iyo nayo yemeza ko wifuza gusubiramo ico kibazo abwirizwa kubanza kuriha amafaranga 50,000 mu mafaranga y'amarundi mu kigo gitoza amatagisi n'amakori OBR hari rero abibaza igituma ayo mafaranga yoba yarashinzwe abandi bakabona ko bisa nk'ugusahurwa umenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye
ingingo yo kurihisha amafaranga 50,000 ku banyeshuri bifuza gusubira gukora ikibazo cha leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza iri mu itegeko shikiranganji inimero 610 agakwego 1,751 yo kuwa kane mu mwaka uheze umuvugizi mu bushikiranganji bw'indero Juma Edouard makuru yahaye radio Isanganiro arasigura ko hakoreshwa uburyo bunini mu gutegura ico kibazo kandi ko n'abanyeshuri basaba gusubiramwo babandanya biyongera
twasanze rero imyaka yose haguma hiyongera ko ibitigiri byabo bagaruka kwipima kandi mu mafaranga batateguye bisaba rero yuko uburyo tubwongereza natwe tutagiraho tubukura bikama byagoranye kugira ngo dushobore kuriha abadufasha mu gutegura ibyo bibazo canke zijya mpapuro munazi ko bakora ku mpapuro zidasanzwe ibyo byose ugasanga biraterushira ngandi kibazo ikibabaze rero gusumba nuko benshi baheza bakiyandikisha hageze gukora ikibazo bagasiba ibyo byose rero byatumye turaba tugasanga ubushikira ngandi kugira bukore neza bikoresheje uburyo buhabwa na leta uyo wese akeneye gusubira kwipima kuko abasanzwe ari hanze agarutse arinda nawe nyene guterera kazana uburyo bwo gutuma bamutegurira ibyankenerwa byose kugira ngo akore icyo kibazo
nayo kumbuwe zijyanye nuko hari abanyeshuri bashobora kubura ayo mafaranga kandi bifuza kubandanya amashuri ya kaminuza Juma Edouard abandanya avuga ko atari ngombwa ko abanyeshuri bose babandanya kaminuza
ibyo n'ibintu bishobora gushika ntabo biharira mugabo ni nkuko kuva mu ntango hari habavuzwa kubandanya amashuri kubera uburyo butandukanye n'ibintu byumvikana hari ushobora kubura na Minerva ry'amafaranga y'ishure hari ushobora kubura uniforme n'ibintu bishobora gushika ariko igihambaye nuko leta itabaye murenganize kuko iba yaramuhaye ubwo buryo bwo gukora icyo kibazo ikabumuha cyo kimwe n'abandi bose mugabo igihe ari wenyine afite iryo shaka biramusaba yuko nabagira ko kigoro n'ibintu bisanzwe kandi hajya naho ubugira gute si mu Burundi gusa no mu kwisi hose nta gihugu na kimwe kikubwira ko abantu bose batwapiga kaminuza siko bimeze
iri tegeko ryavuzwe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko bisanzwe turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse duhere kuri uyu avuga ati ntabwo umuntu yo kwakira neza ingingo habe n'intete umwana wa Nyarucari hariya mucenda juru ntabwo azoronka ayo mahigwe kubw'iryo vuga igifovya cy'amafaranga ikindi nuko leta isigaye ihiga amafaranga bukware ikaronderera naho itokoze kubyo bireguza ntabwo umunyeshure ananigwa kubera batatanze amafaranga ahubwo ni cyitwazo cy'umwe ashaka kukurya atabura imboga gukoza uyu nawe ati umuhigwe nuwavuye ku ntebe y'ishure hakiri kare hari n'uyu avuga ati ingingo ku bwanje sinayishimye kumva yuko hariho bamwe bamwe mu banyeshure batazoshobora kuronka ayo mahera hari n'uyu yanditse abaza ati mbega ugiye gusubiramo ikibazo ni ngombwa ngo agitore none uwonanigwa bazomusubiza emwe nzoba ndora mu minsi za kweri uyu nawe ati iyi ngingo yambabaje kurusha izindi ngingo yaramaze gufata uyu ndi yandika avuga ati nta kundi iyi nitswe n'amata nta wundi mwerera dusome n'uyu avuga ati aha je mbona bitomoye utayafise cyangwa ubona ko utazogitora uca wirekera kuyatanga ubona naho ushobora kuyaronka kandi wiyumva ko wotora icyo kibazo uzoyatange none ugasanga yabonye ko ari byo bizana akanovera mu bumenyi ni byiza nta utobishima basi ego kweri indero irikiragarukigwa turabandanya n'uyavuga ati ingingo zo kwaka umwana wa Nyarucari uburenganzira bwo kubandanya amashure zibandanya zifatwa n'uyu nyene asa n'uwishura ati nta kundi uko zivugijwe niko zitambwa uyu nawe atangura yitwengera ati hehehehe emwe turacihaya amabarabara kweri byose akanoti uyu nawe yandika avuga ati si byiza kuko bizotuma igitigiri cy'abatagira diplome kiduga kandi barize uyu nawe yanditse nk'umubyeyi ati Cheo muhungu wanje aratashe pe. Ah, nakarembona abize bafisa mashure tugwanira kwisuka duci igihumbi cy'amafaranga ku munsi. N'uyu nyene avuga ati abenga ni benge nayo jewe ndenguye. Tusome n'uyu avuga ati emwe ivyubu biragoye none tuvyita ikori cyo kuyoberwa. Ha umukenarago tugarukirize kuri uyu yanditse ati reka tubirindire abo bifashe batanguye biga ku buntu bunguruzwa ku ngingo ya leta. Politike Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi unaho tukubitire mu gihugu cy'u Rwanda aho leta y'ico gihugu himenyesha ko nubwo atamasezerano yo guhererekanya abanyavyaha ifitaniye n'igihugu cy'u Faransa bitazoyibuza gukurikirana abafaransa bagirizwa ivyaha bitandukanye vya genocide mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Sumta Kabuyi aratubandaniriza ino nkuru.
Mu mpera z'umwaka ushize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Minisitiri Louise Mushikiwabo yatangaje ko u Rwanda rurimo gutegura impapuro zo guta muri yombi bamwe mu Bafaransa bakekwaho kugira uruhare mu byaha bya Jenoside. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evo Duwizeyimana yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kuba igihugu cy'u Bufaransa kitarigeze gisinyana amasezerano na Leta y'u Rwanda yo guhanahana abanyabyaha bitazabuza u Rwanda gukurikirana Abafaransa bagize uruhare muri Jenoside.
Ubufaransa budashobora kutagira ubushake bwo gutanga umuntu runaka ariko niba u Rwanda hari umuntu rushaka w'umufaransa ashobora gutembera agafatirwa kuri aeroport ahandi cyangwa agafatirwa mu kindi gihugu. So ni ukuvuga ngo apfa kuba ari kuri notice rouge ya Interpol gusa cyane cyane ko abanaregwa ibyaha mpuzamahanga. Ntabwo rero kuba tudafitanye amasezerano n'Ubufaransa ntabwo byatubuza gukurikirana Abafaransa mu gihe twamara kunonosora amadosiye yabo neza cyane cyane ko amadosiye anahari hari uruhare rwabo rugaragara.
Uyu muyobozi yongeyeho ko ibyaha mpuzamahanga birimo genocide ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara kohererezanya abakekwaho ibi byaha bitagombera ko ibihugu biba byarasinyanye amasezerano. Minisitiri Uwizeyimana avuga ko igihugu cya Canada cyoherereje u Rwanda abakekwagaho kugira uruhare muri genocide hatitawe ku masezerano ahuza ibihugu byombi. Leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje korohereza Abafaransa kuza mu maperereza bifuzaga gukora mu Rwanda ariko u Rwanda rwo rwangiye gukora amaperereza mu gihugu cy'u Faransa. Ministre Vode asobanura ko mu gihe u Rwanda ruzaba rwamaze kunonosora amadosiye arebana n'Abafaransa ibindi bihugu bizashyira mu bikorwa nubwo Abafaransa baba batabikozwa.
Wenda Abafaransa bashobora kuzabwira abantu babo bati mugume mu Faransa aha ntawe uzabakoraho ariko nacyo nekereza ko kuba imfungwa mu gihugu cyabo nabyo bwacyo kibari ikindi gihano. Uko ngengera ngo u Rwanda hari abantu rwatanze liste runasaba Ubufaransa ko nka leta ko bwakorohereza ubushinjacyaha bwacu gukora iperereza aho abo bantu. Kiri Abafaransa baracecetse nta kintu babivuze. So turatekereza yuko rero u Rwanda nk'igihugu ruzakora ibyo rugomba gukora niba hariho international arrest warrant mu gihe u Rwanda rwafata icyemezo cyo kubona ari ngombwa ko ruzitanga. Noneho ibindi bihugu nabyo bizaba bifite akazi ko gukora inshingano zabyo.
U Rwanda rwakunze kugaragaza ko bamwe mu bayobozi bakuru b'u Faransa bagize uruhare rutaziguye muri genocide yakorewe Abatutsi. Abafaransa nabo bakomeza gushimangira ko ihanurwa ry'indege yari itwaye hoza yo u Rwanda Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya genocide ndetse hagiye hakorwa amaperereza menshi ashinja abasirikare bakuru bahoze ari aba FPR Inkotanyi kuba aribo bahanuye iyi ndege. Ibintu byakuruye umubano mubi hagati y'ibihugu byombi. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta tukiri ngaho mu Uganda mugenzi wacu wundi Desire Hatungimana atubwire muri make ingene impunzi z'abarundi zahungiye ngaho bari mu buruhuko bw'urenga amezi abiri bariko baramara buno buruhuko buzohera igenekerezo rya 2022.
Abanyeshuri bari mu buruhuko bamenyesha ko kumenyera kwirirwa bicaye mu gihe bari basanzwe bazindukira misi yose ku mashuri ari kimwe mu batuma bakora n'ikizira. Umwe mu twaganiriye asaba jejwe ugwaruka muri iyo kambi kubaronderera ibikorwa biboneka kuko kuguma bicaye n'ibyo bafungura ntiboneke bibatera ibibazo byinshi.
Ubuzima bwo mu nkambi buragoye, urabona waho rutonda ku ishure usanga mu gitondo byuko gahiga ikintu ukora ukabura nyene cyo usanga beshi bajya mu ngeso zitandukanye kugira baronko kuno bashobora kubahora abana kwishura bahora badufungurira tugatonda mu gitondo tukankubuye sasa tugafungura tugasura tukiga tugataha ku mugoroba dushika turyama ruso tufunguro kajya tubuze ugasubira kwishura mu gitondo ugafungura kwishura ariko ubu biragoye kwera usanga mu gitondo urabyuka ugasanga urimo urahiga ikintu ukora ukakibura usanga bimwe biragorana abashi bajya mu bintu by'ingeso mbi biyawe bamutse hari abatonda ku isoko bakabura ubuzi ugasanga icyo bashoboye kubona kibaha amafaranga baragikoze kandi bitari ngombwa kurusha aho bahora batonda ku ishuri mu isanzwe abajene tubona biruhuko vrema byohera bakatubandira ikintu dukora mu nkambi ibyo bari byiza cyane.
Numuvyeyi yaganiriye na Radio Ijwi ry'Amerika amenyesha ko indere y'abana muri kino gihe cy'uburuhuko ibateye impungenge cyane, anamenyesha ko bamiza ko impanuro ariko ko bigoye cyane kurondera udukorwa ufatisha umwana nkuko byagenda batarahunga
kubera yuko twataramenyere ko abana baba ku ishuri umwanya muremure akadirema yo ntiyoroshe kutujyanye n'indero yabo urabona ko hari ikintu cyo cyarahindutse kubera tamwanya tuba tumufise wo kubana nabo umwanya muremure twataramenyere ko baba ku ishuri ubu rero duhamarana umwanya muremure ukabisanga umwana yamenyereye yuko afite indi occupation muhera nta occupation afise indero yabo ntugire ngo iroroshe.
None nk'umubyeyi muri icyo gihe kitari na gito muheza mukabigenza gute?
Turagerageza nyine nk'ababyeyi ko ari inshingano zacu turagerageza tukarondera udukorwa duto duto bashobora kwiyokipa natwo tukabarongera umwanya umwe muri handicap bariho udukorwa duto duto babarondera nko kwiga amakompyuta gusoma ibitabo ubundi mwanya bagataha mu rugo.
Ujejwe igisata cy'ugwaruka mu barongoye abandi mu mpunzi ziri mu ikambi ya Mahama amenyesha ko bagerageza kurondera ibisamaza abana bari mu buruhuko ariko kubera ubwinshi bwabo rimwe na rimwe birabagora.
Turagerageza tukaraba umubare muremure ko dushobora kuwokipa ko dufite amakreba ashika ijana na 50 y'ugwaruka y'abajene kandi abo bajene nyine akaba ari ku mashuri. Iyo bari mu mavakansi tugerageza uburyo ayo makreba yose yisanga mu bikorwa amakonsere kitirere ya moderne y'abaririmbyi amashampiyona y'abana. Ikindi nacyo ni mobilisation ma campagne itandukanye hamwe kandi tugakora no ma CFS YFS.
Ukuvuga
CFS ni Child Friendly Space ni ibanza bigenzo by'abana bya Save the Children na YFS ni Youth Friendly Space yumva ni ibanza bigenzo by'abajene. Byose turabikora muko abajene babaje tukabaha message tukabakinisha duciye mu kintu itandukanye.
Uno muvyeyi afise abana bari mu buruhuko amenyesha ko igikorwa bajejwe ugwaruka bakora kibafasha cyane mu ndero y'abana babo ubundi hoho ibintu ngo bavyarayangaye.
Tumwe ndafite abana baje muri club umuco w'Abarundi ndabona yuko bafasha cyane uko barabanagura mu bintu by'indero barabokupa mu mwanya bari guta bakaba ariko barategura nk'ibyo bintu by'inkino zabo ugasanga bigisha ibintu bitandukanye kuvuza ingoma gutamba inama z'ikirundi.
Iyo bashyize muhira urabona ko cyahindutse
cyane kuko nari mfite umwana umwe ayongora cyane umuga nk'uyu yatangije mu muco w'Abarundi n'umuhungu yatangiye kwimba mu kwa umugabo ari umusore akubera adolescence yatangiye kuyinjiramo gato ubu rero kuvatangwe mu muco w'Abarundi ndabona yuko ari cyahindutse.
Ngomenya ko aho mu ikambi ya Mahama hari abanyeshuri biga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye barenga gato 16,000 nk'uko twabimenyeshejwe n'abari mu gisata c'indero. Desire Atungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kanya turasa nk'abasozera ikiganiro ariko imbere yaho tubanze tubabwire bimwe mu biganiro Ijwi rya Amerika ribashikiriza mu minsi itandukanye.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero no munsi mugenzi wa Trade Gwema kaza kugaruka kuvyerekeye ingingo y'igihugu cy'u Rwanda yuko abava mu bihugu bitandukanye vya Afrika kuva ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018 barabatangura kwinjira mu ico gihugu badasabwe ico bita visa. Muraza kuba hagufi ya maradio ya nyigeci saha 10 kugira ngo mwumve ico bamwe nabandi bagona kuri iyo ngingo. Akarino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi na Lidiane nahazo mu studio ya 18 yakoze ingenieur online Linas yari muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yashikanya amajwi ngaho iwanyu twemi tutimugira umunsi mwiza.